Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabaye mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'Ikirundi yo kuri uyu mugoroba uwigenekerezo rya 24 kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2025 na yashimikiye nini kuri ibikuru bikuru. Kimwe mu byaha bagirizwa harimo kurya inyama z'umuntu babanje kumuzura aho yahambwe abo n'abanyagihugu batatu bo ku mutumba gitwe zone Kabuye komine Matongo intara ya Butanyerera kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi baraciriwe gupfunga ubuzima bwabo bwose igihano baciriwe na Sentare Nkuru ya Matongo ni mu ntara ya Butanyerera aho nyene inyuma yo gufatanwa ikiziga cy'umwigeme w'imyaka 18 babanje kukizura. Ibyo kwandika imihora yo gutumatumana ko carte SIM bishobora kubandanya gushika ku kiringo cy'amezi atatu byashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ikigwa RCT urwego rwa leta rujejwe ibyo gutumatumana ko mu kiganiro yahaye Radio Indundi Kiritire kuri uyu wa gatatu ni mu gihe ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abanywanyi b'imihora yo gutumatumana ko Econet na Limitere babandanya kwerekana imyidogo ko batonda iminsi myinshi wo byasagatangishwa amafaranga angana n'ibihumbi 10 kugira bamutunganirize ibisa n'iby'imakamba ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga mu manuko bw'igihugu. Abo mu gitsina gore mu Burundi n'ubu baracidoga ko bagihanzwe n'ibibazo bitari bike bijyanye n'iyubahirizwa ry'agateka kaba inyuma y'imyaka 20 intambara ihagaze mu Burundi biri mu byashikirijwe kuri uyu wa gatatu mu birori byo gushimira no kwibuka abakenyezi n'abigeme bitanze kugira amahoro agaruke mu Burundi. Ibyo byose ni mwido nido ry'aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Matthew abona Yesu ijwi ryo ni rya Udironkejimana.
Radio Indundi Culture
amakuru yacu twabateguriye mu rurimi rw'Ikirundi tuyahere mu bijanye n'ubutungane. Abantu batatu bo ku musozi gitwe zone Kabuye komine Matongo intara ya Butanyerera baciriwe igano na Sentare Nkuru ya Matongo ugupfunga ubuzima bwabo bwose kuva kuri uyu wa mbere bakaba bagiwe n'ivyaha bitatu arimo n'ico kurya inyama z'umuntu. Abo bose bakaba barafashwe ku igenekerezo rya 10 ruheshe uyu mwaka inyuma yabo bari bazuye ikiziga cy'umwigeme w'imyaka 18 yari yafubwe ku igenekerezo rya gatandatu batakobana muca n'umutwe. Bamwe mu banyagihugu bakurikiranye urwo rubanza bakaba barashimishijwe n'ico gihano cahawe abo bantu. Abo mu ntara ya Butanyerera twakure mugenzi wacu Jana Himana hakorera
mu ntara y'imanza z'ikibiraho yashashe ku munsi wa mbere muri Sentare Nkuru y'igihugu ya Matongo. Umushikiriza amanza wa Repubulika yari yashengeje abantu batanu ari bo Nyabenda Ildefonse, Ndayishimiye Ponce, Minani Laurent, Hatungimana Beatrice na Habonimana Regina, aho yabagirije ibyaha bitatu ari byo kubomora imva, kurya inyama z'abantu n'ukoresha ibintazi. Ashasaba abasentare guhanisha abo bantu bose ugupfungwa ubuzima bwabo bwose n'ukuriha indishi z'akababaro n'amahadabu atandukanye. Abo bantu ariko bakaba baburanye bahakana icaha. Sentare imaze gushira urubanza mu mwiherero yahanishije Nyabenda Ildefonse na Ndayikengurukiye Ponce ugufunga ubuzima bwabo bwose n'ukuriha bose hamwe umuryango wa nyakwigendera indishi y'akababaro y'amafaranga imiliyoni 10. Batayarishe bakazoca bafungwa iyindi myaka 45 y'umunyoro w'agatsindikiro bate ko bari hawe amafaranga. Habonimana Regina nawe yahanishijwe gufungwa imyaka 2 n'ukuriha hadabu ry'amafaranga ibihumbi 100. Minani Laurent, Hatungimana Beatrice nabo bakaba bambitswe izera. Tubibutse ko ico giziga cazuwe nabo bantu cyari cy'umuyigeme yitwa Kimana Divine w'imyaka 18 akaba yari yafubwe ku igenekezo rya gatandatu ruheshi hanyuma ikiziga ciwe kizurwa mu ijoro ryo ku igenekezo ry'icenda ruheshi abakizuye bagica umutwe aho wagiye gutorwa uri mufuko mu karere kari kure yaho yari yafubwe muri komine Matongo n'intara ya Butanyerera. Jane Himana kuri Radio Indundi Culture.
Ivyamahadabu vyo bamwe mu banyagihugu mu bice vya zone Ruziba barerekana makenga kwitozwa ry'amahadabu ribera muri ico gice muri iki gihe. Abanyagihugu bavuga nk'abantu bayatoza atakibaranga baba bafise bakavuga nk'ababa badugije ibiciro ku binyobwa batozwa amahadabu bavuga ko abadasa bibaza kwanyuranye n'amategeko bagasaba ko ivyo gutoza amahadabu ibiriko biberaho mu Ruziba byosigurirwa baho. Jean Claude Shimirimana
bamwe muri abanyagihugu bo muri zone Ruziba ya komine Mugere bavuga ko badatahuriye amahadabu acibwa uwagirijwe gukora amakosa aje kubera ko atarupapuro canke kitasi bahabwa gwerekana koko bahanywe
abanyagihugu tuzokera ingorane tuzosanuka tuzasabira abari hehe haka iyo resuri na ayo wamata kurihao kika kufu resuri
wame mura wanya juhugu wavugako ibzo ibatera makenga kwa yu mafranga yobada shikano wa mkigega shako mine
Allah wachamani iba sigura yu kwa yu mafranga wabawa shikana mwyo besha mwyo wadragu mkigega shako mine itula menya imvoni yindi
nina wanya ruziwa vidogira ubuda sabi givone keza kubihano vya mahadabu givone keza hagati ya wabako za makosa amge
kuko mwakoze ikosa rimwe mukubacha amande babacha amande bisonga ikosa kandi iryo kosa naryo habari barifitiye amande nta kuntu yo baca bagira ngo mutoye cyanke mukuru oya ivyo bintu bigiye kubamwo urusumbasumbane rw'amahera ugiye kuriya haba habaye mu kamwe n'amande
Kwashobye kuronka abajejwe intwaro muri komine Mugere kugira abagira ico bashikirije kuri ivyo bivugwa n'abanyagihugu ariko ingingo ya 643 y'igitabo mana vyaha cyo Burundi ivuga ko abajejwe intwaro bafise uburenganzira bwo guca mahadabu ariko atarenga hagati y'2,250 bivanye nuko ubusha iryo hadabu yagenwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu canke n'itegeko ry'umushikiranganje
mu vyagateka kabo mu gitsina goreho abakenyezi n'abigeme bashikiriza ko bagihanzwe n'ibibazo bitari bike vya bijanye niyo bahirizo vyagateka kabo n'ibijanye n'iterambere inyuma y'imyaka 20 ntambara ihagaze mu Burundi biri mu vyashikirijwe kuri uyu wa gatatu mu birori vyo kwibuka no gushimira abakenyezi n'abigeme bitanze kugira amahoro agaruke mu Burundi umuhoza wa Barundi yahamagariye abakenyezi n'abigeme kwitanga nkabo bitanze kugira ibibazo bicibonekeza bitorwe inyishu kandi bizoshigikigwe yotamira tuze
Inyuma y'imyaka 20 Burundi buvuye mu ntambara kandi hari abakenyezi n'abigeme babigizemo uruhara uyu munsi abakenyezi n'abigeme bemeza ko hakiri urundi rugamba bakigwana rujanye n'agateka kabo nkuko Emerancienne Bucumi arongo ihuriro ry'abakenyezi ku rwego rw'igihugu abimenyesha
Twitwararike ko urugamba rukibandanya ihuriro ry'abakenyezi turongoye birabadushinga n'indi ko bibera mu kibano aho usanga amani akorerwa abakenyezi n'abigeme eme ari ku murindo dasanze turatera ukireta y'u Burundi nibanza yaronkeje abakenyezi mu nzego zifata ingingo naho hamwe hamwe ibitigiri bikiri hasi cyane tugasaba ababitwejwe ko ahakiraga haze ibitigiri zotutswa
abakenyezi n'abigeme bagendana ubumuga bo babona ko bagikumirwa
ndagize ko namwe kengaha muri ngaha ntimubura abo muba muzi abana bagendana ubumuga bakinyegeje cyane bagisegeshwa mu ibarabara ntidukeneye ko kudufasha bya bindi by'ijana mu ibarabara ariko turakeneye mutubaze mbega twobashigikira gute kuko hari abantu bariko barakora ushobora kuronka utuntu two kwiyunguruza atari ya makinga tugira ko hajye ndashaje ubu nashitse ngaha ane ngize isaha yose mu nzira ariko yaba nashaka kandi ko kwiyunguruza akajya akanyaruka nari gushika neza ntarushe mutubwirize uko dukinga two kwiyunguruza
ikitavuzwe cyo n'abatwakazi
cyane kujyana abana ku ishuri no kwandikisha bityo mu mategeko bamwe bahenda abana b'abigeme bacyo bakobwa ngo na cyane cyane ngo baba ariko barivura umugongo ugasusanga abana bateye inda babaye abana bo kuba mu ibarabara
Emero Hantine Kanyana umuhuza w'abarundi asaba abo bakenyezi guca mu makanda y'abakenyezi n'abigeme bitanze kugira ngo amahoro aboneke mu Burundi mu gutorera inyishu ibibazo byo mu kibano ariko na cane cane mu gukora ibikorwa by'iterambere
abakora ibikorwa bitandukanye umumwe wese akora ibyajejwe kuko murazi yuko munda harari inzara hakazinduka inzigo umukenyezi wese rero arahamagariwe gushigikiza amahoro twaronse ibikogwa
umuhuza w'abarundi akaba yemereye abakenyezi n'abigeme ku intamba myizose zashikirijwe zigiye gushigwa mu nyandiko kugira ngo zishikirizwe abajeje gufata ingingo kugira ngo zitoregwe inyishu
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture makuru ya carabandanya mushobora kumva kuri FM 88.8 nibice 2 canke 99.9 naho nyine ni kuri FM mu zindi ntara zigize igihugu cy'u Burundi nayo makungu muratwumva kuri Indundi Culture akaburungu kome mu byo gutuma tumanako bamwe mu banywanyi b'imihora gutuma tumanako baba kumugwa mukuru wa politike Gitega baridoga ko bariko batakaza umwanya mu gutondera kwandikisha imihora yabizwe nka carte SIM abanyagihugu bavuga ko bariko batinyira ko iyo mirongo yabo yugagwa hakaba nabemeza ko nka limitere hari ama carte SIM amaze kugagwa aho bigeze nuko arabavuga ko bakorera ayo mashirahamwe gutuma tumanako bamaze gushinga imitaka bagatoza amahera ku munywanyi abari karihutangana n'ibihumbi 10 kutwara imitere nayo konete bakaba bakibihumbi bibiri abo bahigitega basaba ko iryo yandikwa ry'amakarata simu ryotunganywa neza hakanongerwa n'ikiringo ahigitega twakure mugenzi wacu Aniseti Ntanguvu
Bamwe bararira abandi bararirimba mu gikorwa cy'isuzuma giyandikwa y'imirongo ya Econet na Rumitere ku banywanyi kuri uyu wa gatatu ku mugomo mukuru wa politique haba ku gice cy'ishyirahamwe ryo gutuma tumana ko Rumitere kiri iruhande y'isoko nkuru ya Gitega abantu n'isinzi imbere y'ico kibanza cyo kimwe no muri iyo nyubakwa hari abamenyesha ko ejo ku munsi wa kabiri biriweho ariko ntibashikirwa gushika kuri uyu wa gatatu isazi 5 z'umutaga batari gweko bakizera ko bashikirwa ikarata ndangamuntu zabo kuko zarayeho bazitondetse ku murongo abanabandi bavuga ko imirongo yabo Rumitere yayugaye bariko bagira uruhombo mu bikorwa bahora barangura iruhande y'abacikiriza ko iminsi ibiri yose batagira uko bavugana nabo bahorana basa nuko ubuzima bwabo bwahagaze haruguru y'ico kibanza ca Rumitere ku cicaro cy'ishyirahamwe Econete rero nuko nyene abanywanyi bidoga bavuga ko bata umwanya munini muri ico gikorwa cy'ukongera kwandikisha imihora yabo iruhande aho hari abantu bakorera munsi y'imitaka barangura ico gikorwa ku banywanyi bihuta ariko babanje kurihishwa amafaranga imbere y'inyubakwa y'icicaro cya Rumitere Gitega bamwe mu banywanyi bemeza ko urishe amafaranga ibihumbi 10 adate muri ico kibanza hirya gato mu gisagara hagati hakaba abandi bari hisha amafaranga ibihumbi 200 ku munywanyi w'ishirahamwe Econete rero abo nabandi batera kamo aya mashirahamwe ya Rumitere na Econete gutunganya bibere ico gikorwa mu kugabanya uruhombo ku banywanyi ruturutse ku mwanya bata n'ibikorwa byabo bihagarara muri ico gihe cyose yanese nago vigitega radio indunikitura
Andi yavuga ingorane ijanye n'iryo yandikwa ry'amakarata simu ni makamba ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga mu manuko bw'igihugu abanywanyi b'iyo mihora Econete na Rumitere bidoga ko bamaze igihe barara imbere yahakorera ayo mashyirahamwe muri ico gice ari nabemeza ko hari ingwara zivyuka batonze imirongo nk'abari mu mugambi mira nk'abandi bo bafise ubwoba ko imirongo baronkera kagafashanyo ishobora kugagwa nabo nyene basaba ko ico gikorwa cobandanya kandi bakaborohe za muri iyo yandikwa kurikira bamwe mu baganiriye na radio ndundi kirituru
turasaba ko leta yogera nte yokongereza yindi mise cyanke bamwe bakabaza kwira zone iwo wa kugira binyaruke none bo bona babanga bakarara ngaha nta nico cyo kwifuka bazanye nta no kakazi bajyama ko namusanga ingorane zibayeho ugasanga baragwaye ugasanga birabaye uko
ni badushyire ku makomine kugira tworoherwe nkaje mfise umwana yonka mfata itike y'ibihumbi 5 kumanuka kuduga nkafata 5 aha narinje n'umunsi nibaza ngo abantu baraheze nk'ubu nshanongera mpoteze indi tike kugaruka bironsa wundi mwanya kandi kubanga haje mfise ikibazo cy'ingwara umunsi nagwariye ngaha ngira abaca banshira mu bitaro n'umuryango n'uroshika kundaba ni ngo
umwana wa naza yangwaranye yashushe kubera kuva ejo ndi kuzuba ni isaha umwana yangwaranye umva naho usaba ntibakwemerera akubwira ati twese turagwaye rero niho boca batwongera iminsi hama barakadukorera nyene dutuje ko muri mera nk'abandi icyo twobasaba nuko nabo nyene bo tuba hafi bakatworohereza kuko nabare batwiyumviye baraduha imirongo kandi bona badufasha rero nibindi bo bisozera hama bakadufasha bakazare barakaturungika nko mu mazone bakaraba nk'abasigaye kibagira ingwara nk'izituye turagira ngaha
icyo twosaba leta niko bavuze ngo iyo mirongo gushikeje kwa 2025 ngo baro babayugaye icyo twasaba leta niyongereze ikiringo abantu bapunguke bafume bagira ikomine ku ikomine bayiha umunsi ikomine yayo iyindi komine umunsi wayo iyindi komine umunsi wayo kugira natwe abanyagihugu tworoherwe nk'ubu iminsi 3 ndi ngaha muhira ubuzima burapfuye
kuri ivyo rero urwego rwa leta rujerwa kugenzura ibyitumatuma nako mu Burundi ARCT rurahumuriza abantu bafise ubwoba ko bashobora kugarirwa imihora canke carte sim bahawe n'amashyirahamwe yo gutumatuma nako kubera isekeza ryo kubasasuma rimaze iminsi ririko riraba mu gihugu mu kiganiro yahaye radio indundi kiritire kuri uyu wa gatatu umuyobozi mukuru w'ubwo rwego ariko yemeje ko iryo sekeza ririko riraba ribonekera mu ingorane Samuel Muhizi ashikiriza ko imirongo miremire yibonekeza itumwa nuko ari bakeneye gushirisha kugiha imirongo yabo babaye benshi ariko akemeza ko bamashiramwe gutumatuma nako yahawe intumbero yo kugwiza ibibanza bakirigwamwo iri sekeza ririko riraba rishobora kuzohera inyuma y'amezi atatu nkuko abivuga kurikira Samuel Muhizi n'umuyobozi mukuru wa RCT
Diko turaraba harabaye ihungabana gatoya kugingo twa twaratanze ntubeshi ntibagiye gusuzumisha kama kase mu byukuri bafise abanditse ko rero bacha bazari benshi ku munota wa nyuma harabayemwo gundana imirongo myinshi ariko twarahumurije n'ubu turabisubiyemwo muri iminsi nabo bazugarira nabo bugariye twarasabye uko babugururira kugira ngo igikorwa kibandanye mu mutekano hangera ivyo rero nibaza ko bizotuma abantu bafata umwanya ukwiye kugira ngo baze kubiro bibegereye kumuhora wabo arabe byukuri ibibanditse ko nibitabanditse hanyuma bandanye
muvuze ngo muri iyi minsi nta bazugarira mugomba kuvuga iminsi ngana gute n'icyari bazotangura kugarira abantu
mu bisanzwe umuntu ntibamuha iminsi 2 cyangwa iminsi 3 ngo turakugarira kandi turagukuye kumuhora nibigenda bene gutya baraguha nimiburi buri kwezi cyangwa amezi 2 kandi barakubwira bakumenyesha urazora mu mwanya kwiye umenyekanishe ikibura kandi habo bamwe musanga ba n'yarisema babore ikicankiri gasanga nta karanga monja ngasanga nta foto iriko aho rero niho tujeweza tukaraba mbega bakumenyesheje ryari barakwibukije hati umwanya ungane iki kugira dushobore gufata ingingo yuko iyo cardsim ishobora guhagarika ibi byuko bakorongera SMS imisi biri imisi atatu ushobora kubona mu kindi gikorwa ushobora kubona mu yindi kwa bihagarise kandi niyaza ko muri imisi zadosubiye ariko tubandanya dusaba ko abantu nk'ababa barose SMS bagaheza bakabandanya
inyuma y'iryo sekeza urwego rwa RCT rutangaza ko abagurishiriza imirongo y'amashirahamwe gutumatuma nako mu mitaka atawuzo bacemerewe gukora ico gikorwa kubera ko bigaragaramwo ubusuma kiretse amashirahamwe gutumatuma nako n'ubunyene kurikira Samuel Muhizi n'umuyobozi mukuru wa RCT ikigo kijejwe kugenzura itumatuma nako
batosikira bajya bari kumaradana za mayinite bahanahana amafaranga ntibisanzwe mugaba abandi amakarte sim s'il vous plaît azarafise ibiro twaranaze kubimenyesha azarafise kontra fitaniye na rumiter cyanke koner cyanke onater uko zizogena turaverifya dukuri yuko hajya ahantu handiswe kuko tuzatu afise dugusanze munsi y'umutaka tuzaduharura ko uri kurahungabanya umutekano w'igihugu kuko hariho abantu sanga bagenda nkariya za Kamenge cyanke hariya ruguru Kamenge ariko barihwabira abende igihugu n'amahera ntandakugirira soko bigenda byiza umuntu arishikira kandi baramwakira ashaka no kubaza nico gituma nibi bitabibwa usanga kenshi menga abantu barabajaniranya kuzo umuntu ari karatanga amafaranga ibihumbi jana ibihumbi amajana atanu atanu suzumye arabe by'ukuri nimero imwandikiye ibyo biri mu bintu dusaba bene kuko kwitondera cyane kuko urumva imihora iranyaruka abantu baravugana batari hamwe ugasanga rero kugira ngo wemereze serivisi y'umuntu ifo kubanza kuraba ariko byo kenshi kunda gusobisanga abantu baza bihuta bakimenga abo banyarukiriza serivisi mugabo urumva biba birimwo risk itari ntoya
uwo yari Samuel Muhizi arongo ikigo RCT kijerwe ibyitumatuma nako mu Burundi ari na hano turangirije amakuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire nkengurukire kandi Matiya abona Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mu gihego n'ibiganiro bya Radio Indonde Kirituro